inkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga 5,000. Bamwe muri abo bagwayi banduye korera, ishyirahamwe rishinzwe ubuvuzi muri ASER ribavana mu nkambi na ambulance rikabajyana mu bitaro bikuru bya Sange. Ni mu gishyirahamwe rya Croix Rouge riba riri gutera imiti yica imyanda muri tumwe mu tuzu twubakishije imifuka basanzemo abagwayi b'iyo ndwara. Dr René Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya 5 y'ukwezi kw'9 umwaka wa 2023, imaze gufata abarenga 40 yica umuntu umwe. Jules Manda ni umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yemeza yuko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya korera.
Oui, on a dénombré quelques cas de choléra, c'est sûr. Je pense le partenaire ADES a pris des précautions.
Muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga 5,000, mu gihe yubakiwe kwakira abantu batarenga 300. Abayirimo bavuga yuko isuku rikeya ariyo ntandaro y'ikorera. Mu minsi ishize Leta y'u Burundi yatangaje ko korera yongeye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu. Nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro ha muri Sange. Ijwi rya Amerika rya Musanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe.
Ni ukuvuga ngaha korera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa, urumva ufashwe kumushikana kwa muganga ntibatujyana kwa muganga, bakujyanye naho bakujyana warebye ugeze ucucikana. Abana bapfa kubwisha ibijyanye n'indwara ya korera, abapapa bapfa kubwisha, inama bapfa kubwisha. Iyo tugiye kwituma kuri toilette dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa, n'imyanda ni myinshi, nta suku rihari, nturonka naho uhonyora. Ego
usibye iki kibazo cy'isuku rike abasaba ubuhungiro bafite, bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi, kuko usanga amazi y'ibipompa 2 bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka.
Ikibazo cy'amazi nta mazi dufise, nk'uto turiko turatema kurashobora kwimba akanogo nk'uko nyine urabona ko ari ahantu hameze nabi, tugaca dufata akanogo tugaca tuyora ya mazi tukaraba ahantu tudushira, twamara kwirongora kwari two tunywa, abana bivumbagaza aho nyine mwugo ruziba ngaho umwana ari karoga.
Nubwo muri inkambi hari ikibazo cyakorera, abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara zirimo malaria ndetse na bwaki.
Imishatsi yatukuye, abana ntibaronka ibiryo bikwiriye, saa sita ntacyo baronka. Nukuri jewe urabona ndakuze mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icyayi, mugabo abana banje bose bamerewe nabi.
Benshi mu Barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri Congo baturuka mu ntara ya Cibitoki, gusa umuyobozi wayo Kale Mubizoza mu butumwa bugufi yandikiye Ijwi rya Amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu. Yagize ati ubwo ni ububeshi si uguhunga, ni uburyo bwo kuja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero yuko bazatekeregwa ihamba, iyo bita paquet retour mu rurimi rw'Igifaransa. Muri makeya ni ukuvuga yuko rugibwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri. Ntandwi zitatu zihera badasubiyeyo. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri inkambi ya Sange, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya Kavimvira. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga 120, ni mu gihe muri Congo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.